et la Dion réjouit d'América. Ijwi Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 jana kane n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru mu wezi tatu wa kaburungu radio yacu vewa kaburungu com muriwe neza inshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro mu isanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ubukene hamwe n'ibiciro by'ibidandazwa birimo ibiciro by'ibifungurwa byariyongeye ku isi hose kubera imvo zitandukanye. Mu kiganiro cy'umunsi turabira hamwe n'abatumire ukuntu icyo kibazo cyifashe mu Burundi cyane cyane mu rwaruka kazoza ku Burundi. Turagaruka no ku bushomeri buhanze urwaruka muri rusange no ku kuntu rumwe mu rwaruka ruriko ruragerageza kwitunganiriza ibikorwa byo kwibeshaho no kugwiza itunga. Turavuga no ku ntambamyi zishobora kubangamira imigambi myiza yo kwiteza imbere. Tuvuge kandi n'ukuntu izo ntambamyi zishobora gutorerwa umuti hisunzwe intumbero n'ubumenyi mu bijyanye n'ubutunzi hamwe no kugwiza itunga. Umwe mu bahinga twatumye araza kuyagira urwaruka kuri bumwe mu buhinga bushobora kwisungwa mu kwiyumvira imigambi ishobora kuba ingirakamaro, gusuzuma ibishobora kuyibangamira hamwe n'inzira yo kwisungwa mu gushikiriza imigambi yo kwiteza imbere urwaruka rufise. Turi kumwe na Professor Lionel Lemesha yigisha muri Kaminuza Alliance University iri mu gisagara cya San Diego aho ni muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Lemesha yigisha kandi muri kaminuza zo mu Budagi no mu Bushinwa. Muraho Professor Lionel Lemesha.
Ego mwe Frederic nakomeye cyane.
Ni byiza cyane rwose aho muri hameze gute hameze neza muri iki gihe kandi byiza ibihe ni byiza.
Ibihe ni byiza, ubu hameze neza, mu minsi iheze niho hari haciye imvura ariko indwi izuba akazuba ni kenshi.
Ni byiza cyane rwose. Turaba turi kumwe kandi na Emmy Pascal Ndwimana arongoye ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafurika MAC, ni ukuvuga Ministère Africain de Compassion, asanzwe ari mu bakiri bato bafite imigambi yo kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi mu kanya. Turacarondera telefone yiwe iriko iragorana mu Burundi ariko nibaza ko tumubona mu kanya. Ariko imbere yaho reka tutangure kuri we Professor Lionel Lemesha. Murazi ko ibintu byifashe nabi nko ku isi hose, ibiciro byaduze, reka ubushomeri cyane cyane mu rwaruka, icyo kibazo mwebwe mukibona gute?
Ego bishina naye Frederic, murakoze cyane kumpa iki kibazo. Ikibazo cy'urwaruka rudafise akazi ni ikibazo gikomeye cyane ku isi, kirarishinga ibihugu byinshi, ariko hari aho ari ikibazo gikomeye cyane kubera uraze nk'imitigiri y'urwaruka rudafise akazi. Hari aho usanga igitigiri ari kinini cyane, kandi nk'uko bivuzwe muri iyi myaka iki gihe turimo, ama ekonomi menshi, ubutunzi bwinshi bwo ku isi hari aho bwagiye buratituka kubera ingorane zagiye ziraba ku isi. Hari n'ingorane yo kuronka ibintu bya supply chain, kuronka ibintu biva bikorwa mu bindi bihugu kubishikiriza kugurishwa y'ibintu byarateganye gatoyi kwera ariho ishyira ikicugurura COVID igabanutse ariko urumva icyo kibazo cy'ugwaruka rudasa akazi ni kibazo ibihugu byinshi biko birageza uko mwenegwe bitorera umuti
kivuga ko icyo kibazo nyine murazi ko imbere yuko haba hivyo muvuze ubukene bwo gushikana ibidandazwa aho witezwa gushika kubira imvu zitandukanye zirimo n'ikiza cha COVID ubushomeri bwari ikibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere urero bikaba byari byarunyutse ikintu mugwaruka cyane cyane uheje kaminuza bwo gukora n'iki muri gihe kugira ngo ruve muri ivyo bihe bigoye cyane cyane kuri ubwo gwaruka ruba gwarakoze ibishobotse byose rukaja mu mashuri
ego icyo kibazo ni kibazo kimeze neza kuko ugwaruka dufashe ugwaruka rudasa akazi hariho ego ubwo gwaruka rwahirira amashuri waronse inyigisho mu bigo bitandukanye ariko bikamera nk'ibibagora kuronka akazi ari mu bihugu byabo tuvuge dufashe nk'ugwaruka rw'u Burundi ni nk'uko twafata n'ikindi gihugu kubera henshi nabone hari ugwaruka rudasa akazi ariko dufashe nk'akarorero nk'ugwaruka ruri kororondera akazi bashobora gusanga ubuzi budakwiye budashobora kubakwira ariko icyiza ni uko ubu ugwaruka rurashobora no kurondera akazi mu bihugu bitandukanye kubera ari nko muri East Africa ari nka abari Burundi bashobora kurondera akazi muri East Africa eka bashobora no kurondera n'akazi mu mashyirahamwe mpuzamakungu ariko ingorane ihari ubu inzitizi ugwaruka rukunda kuronka ni kushobora kuronka information yaho bahara akazi icyo ni kintu ariyo iyo izo information birashobora kugorana kuronka kumenya aho akazi kariho karatangwa ikindi nacyo ni ubushobozi kuko ubu henshi abatanga akazi ntibikiri nka kera niho kenshi wasanga amakompanyi yaragira itangazo bakavuga ko bari kugomba batanga akazi bazotangisha ibibazo hari aho bakibigira ariko henshi nk'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ayandi mashyirahamwe yo mu bihugu bitandukanye eka n'amashyirahamwe menshi basaba yuko ugwaruka ariko barasaba akazi bajya kuri bakoresha internet bakoresha ubu buhinga bw'ubu bakajya kuri ordinateur hanyuma bagasaba bakarondera akazi kuba akahari hanyuma bakiyandikisha ibyo nabyo biragora kuko nk'ugwaruka ruba rugeze amashuri ibyo birasaba amahera kugira bashobore kujya kuri izo za interineti si bose babishoboye hari abo bica bigora
na burya mu bihugu bimwe bimwe bikiri mu nzira y'amajyambere kuronka interineti urinda kuja nk'ahantu ikibanza kizwi aho ibyo bita muri cyber cafe
oba nk'ibyo bisaba amahera ugasanga ugwaruka nyene ruriko rwaheze amashuri rwakoze cyane ubu bushobozi barabubuze ushobora ko akazi atagashoboye ariko nuko baba babuze ubu bushobozi aho rero niho nk'amaleta aba akwiye kwiyumvira uko umwene bashobora gufasha muri urwo rwego mu bihugu byinshi nk'ino nko muri Amerika hariho kumwene bafasha nk'ugwaruka hariho nk'amashyirahamwe afasha abazita nk'aha San Diego hariho yitwa San Diego Workforce iyo ni ishyirahamwe rifasha cyane cyane nk'abantu badafite akazi ariko cyane cyane bafite n'imigambi yo gufasha ugwaruka rudafite akazi
yego
bakabafasha kurondera akazi bakabafasha no kubaha imyimenyerezo y'akazi kuko ugwaruka ingorane bahora bagira iyo bagiye kurondera akazi hari igihe usanga amakompanyi abasaba ko baba bafite experience ariko umuntu ari yageze amashuri ntabayifite
icyo ni ikindi kibazo gihambaye cyane rwose mu kanya tubaha ijambo abanywanyi bacu Ubalde ni uhina ndabona ko ari indiriye na bitoke ariko ndabona na n'umutumire wacu Emmy Pascal Ndubimana ashitse ku murongo muri aho Ndubimana
cyane nacu tsaho
ego murakome ngaho
no kuri tudijura twese kabisiki rero ndona bikiza cyane
telefone yari yagoranye turi kumwe n'undi mutumire professeur Lionel Meshagisha muri leta z'umwe z'America mu gisagara cha San Diego araje kudufasha kumenya ubuhinga bwakoresha kugira ngo buyungugaye rushobore kutangwa imirimo yarwo ariko nashaka kubwira mbere na mbere ko muri mu Burundi Hene Pascal Ndwimana mutubwire ikibazo cy'ubushomeri eka kura kazi n'ukura icyo gufungura mu bakiri bato cifashe gutemura iki gihe
bo murakoze cyane no kumbaza icyo kibazo sigi turi hano i Burundi kandi n'izikuri kenshi bakunda kuvuga ubushomeri nizo kubera bigusanga ari benshi cyane kandi murazi yuko leta nayo nyine niyo kwita akazi abantu bose niyo kwita akazi urugwaruka rwose ariko turashima ingene ubu leta kandi duhereye kuri Sebarundi yanabwiye urwaruka ati nyabona ntimwige ati murondera akazi muri leta ati nimwige akazi ahubwo ati mwige ingene akazi kova muri mwebwe rero ni ikibazo kiri ku isi yose ubiraje aho usanga urwaruka ari rwinshi cyane leta nayo akanabwira urwaruka ati nimurondere imigambi niyo mpamvu rero ubunye leta yacu uhereye kuri Sebarundi yavuga ati urwaruka nyabuna irondera akazi agacarahimiriza murazi yuko tunafite n'akazi na kiwe hana misasi ni mjama ati ni urwaruka ni ukuvuga ko ari mugenzi wacu urwaruka rero ubu iwacu urwaruka rwaravuye hasi ngo duhangane rero n'iki kibazo twita ko ari ubushomeri mu kwironderera ubuzi niyo mpamvu usanga benshi ubunye baravuye hasi mu gushyiraho ama NDC mu gushyiraho ama koperative kandi rero twebwe twaranaciye ubwenge ubu muntu ntarati yize ibicanke ibindi arashobora kuba yize iby'ubutunzi arashobora kuba yize iby'indimi arashobora kuba yize iby'ubumenyi arashobora kuba yize ibyo kubaka mbwa ugasanga ari umudandaza ugasanga afite ibindi bintu akora ubunye turazi ingene isiriko irahinduka ukaraba ingene ikirere kiri murabona imyuzure murabona intambara ku isi murabona ibiza twarafashe umugambi rero wo kwibako tukagira rero amakoperative rero abari ni intumbero y'uko itapfa ubushomeri kuko hari ubukene ko bahangana nacyo abajene rero ino baraciye ubwenge bari mu makoperative bari mu migambi yabo bari mu mashyirahamwe atandukanye
iyo migambi niyo duhava dushimikira ko na Professor Lionel Lemesha kugira ngo atubwire uburyo nyabwo iyo migambi yokora ikatsimbatara ikagira imigambi itsimbataye neza cyane rwose imbere ya hari koreka tuje ku mwanya wacu Ubalde Niyuhire muraho murakomeye Hello.
Baje kubara mutsa.
Muraho murakomeye. Ego, muri hehe gani uhire?
Kuri ubugingo mu
Burundi. Iziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe no Burundi umu ari mu rwaruka ni Pascal Ndwimana ari mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Lemesha igisha muri America duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yari ntere hano.
Ego.
Itugwa cy'icyumviro mu Burundi. Bona umegoleta ikifata mwenye mwenye kwa ndisho zikomeza. Halo?
Duga kuja matura kumba. Niyo hile mwa telefone yu sani chii tseleka tuje kwa bitoke machumi Davida. Mwaho?
Halo?
Halo Davida, mwa kumba. Duga ku ijambo kibazo cy'icyumviro
ibintu umva umuntu arashobora kuba yarangije amashuri mu batagomba yuko impaka arubuzi bwa leta udufasha nk'abantu tukiko turarangiza bakaturangira ahantu hafi yacu hegereye amakoperative hari abantu nyine twokwingunganya tukaba hamwe mu bajene batera imbere nk'abandi iyo terano nari ifite amakashimira na mwebwe mukomeza kuduha ibiganiro nk'ibi iyo tujya kujya mu bwenge kaduha akadoda keza imbere tuba turabona imbere iyo turiho turajya heza agiye
namwe bahezagire bitoke macumu David isumba byose Aime Pascal Nduwimana mwavuze ukuntu abajene ikabakiri bato bari kubarijukira amakoperative no kwishingira imitahe intamba mibona n'inzihe amushyaha bitoke macumi asa nuko ayo makoperative yo bavuga ko adakwiragiye hose ikibazo niki mukanye gato telefone yawe itari kuvuga neza mukanya turasubira kuguhamagara uci hasi canke utungikira izi nimero twoguhamagara ko mugabo turaguhamagara mukanya ndabona telefone imeze nabi reka imbere yuko tuja kwa professeur Alionel Emesha reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi ni radio ijwi rya Amerika Wilson Lixon muraho mwiriwe muri hega Wilson
ndi mu gihugu cya Canada
muri Canada murakumi ngaho
ego turakumi
turi kumwe n'abatumye babiri tuko tuvuga ku kibazo cy'ubukene hamwe n'ubushomeri mu rwaruka murasa ikibazo murafite cy'imbere
ego njyewe ahanini ikintu nashaka intererano nashaka gutanga ikibazo kiri mu bukene cyane cyane mu rwaruka cy'ubukene kiri mu rwaruka nibaza ko ahanini kiva kuri mu misambi si yose bitewe n'ikiza cya corona cyabayeho turabona ko hari habaye ibibazo by'ubushomeri hari habaho ibura ry'akazi ariko cyane cyane rero bigeze mu gihugu cyacu ugwaruka nk'abantu numvuga dufise bari mu biharuro binini bigize population yacu murumva ko aribo baca babangamirwa cyane n'ubwo bukene rero ahanini kintu bimva ko nibaza ko ari ahanini twebwe mu muco wacu cyangwa mu migenzo yacu hari ukuntu twakuze tuzi yuko umwana yagiye ku ishuri akiga agaheza ibyo agiye kwiga cyane cyane ari byo bimuhakazi ahanini ugasanga ibyo twebwe twumva ko ari byo bimuhakazi urabye by'ukuri sibyo twiga mu gihugu cyacu kuko urabye nk'abantu benshi uno munsi bahejeje kaminuza ariko badakora ibyo bize nibo benshi cyane kurusha abakora ibyo bize rero nibaza yuko ahanini leta yacu yohindura sisiteme yo kwigamo kuko umuntu akamwigisha ibintu bizomugirira akamaro ibintu bizomufasha muri kazoza kiwe kuko hari nk'ibintu nk'abana benshi usanga bafite impano zo gucapa, kuririmba, impano nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ata amashuri ahari usanga uyo muntu aragiye kwiga ibyo bindi bisata muri yaba muri secondaire na kaminuza, ahejeje akabura akazi kubera ko n'ubundi yize ibintu atiyumvamo ibintu adashoboye. Ikindi nacho
ego musozere vuba na vuba
ego ikindi nacho nibaza ni ibi bintu by'uko kenshi usanga hariyo n'abantu bahabwa akazi badashoboye, rero inovuga umusaruro cyangwa umusaruro bamuke kuko umuntu yahise arakora akazi adashoboye, urumva nawe bidasarura biba bike kandi bigatuma n'ubundi buzi butaboneka. Icyo ni ikintu nacyo nyine mbona kibangamiye cyane cyane iterambere ry'igihugu, bigatuma n'abantu benshi batabona akazi. Murakoze
Wisona Lixana. Professor Lionel Emesha, ikibazo cyo kwigisha ibintu bitandukanye ni ikibazo abategetsi n'abajejwe za kaminuza bashobora gusubiramo kugira ngo baze batange inyigisho zituma abahejeje bashobora kubona akazi bitagoranye.
Egome izo programme tuza gusubira kuraba inyigisho batanga ku banyeshuri kuva mu mashuri y'intango ayisumbuye reka na kaminuza, kuko ubu igikomeye nuko nkuraba n'akarorero k'ibindi bihugu ukomeye ibindi bihugu ari nk'Ubuhindi cyangwa Philippines nazi nk'akarorero cyane za Ghana tuvuge nko mu Buhindi muri education system yabo barayiraze barabona ko bashobora kuyihindura abanyeshuri babo bakabigisha cyane ibintu byo mu bisata cyane by'amakompyuta, bakabigisha ibintu by'amakompyuta, ibintu by'ubuganga, ibintu bijyanye n'iby'ubuganga cyangwa ibintu by'amakompyuta, hanyuma babyigisha benshi ku buryo hari abanyeshuri benshi babyize, leta yarabafashije kuronka izo nyigisho ku buryo ubu amakompanyi menshi ashaka amaserivisi bijyanye n'ibintu by'amakompyuta bajya gutanga akazi mu Buhinde. Urumva nk'icyo cyarabafashije cyane, amakompanyi menshi arashoboye kuyaronka ava mu bindi bihugu cyane cyane nko ngaha muri Amerika agendayo kuinvestisha mu Buhinde agatanga akazi kuri urwo rwaruka.
Ibyo ni byo muvuze Professor Lionel Emesha. Urashaka guhamagara ikompanyi guha nka telefone ngaha ukishyurwa inshu ukayihabwa n'umuntu ari mu Buhinde?
Yegome, ni nk'Abafilipino no muri Filipine naho ne baragize programme bagafata urwaruka rwabo bakagorganiza bakabaha inyigisho, barakorana n'ama university yo ngaha muri Amerika yashoboye kugendayo agatanga inyigisho zo kuba abaforoma. Bana ni Burundi turafise inyigisho z'abaforoma, ariko kugira bakoranye n'ama university yino kugira bigishe inyigisho z'abaforoma ku buryo bamera nk'abaforoma bo ngaha muri Amerika. Tuvuge nk'ubu rero iyo babakeneye baraza haraza ama groupe bakaza karonka kazi ngaha muri Amerika. Nicyo bituma nk'ubu muri urwo rwego rwo gusubiramo kumene baraba ibyo twigisha abanyeshuri kuva amashuri y'intango ayisumbuye, mu kwiyumvira yuko abanyeshuri uriko urabategurira kazoza ariho abazoshobora kuronka amahirwe kuronka akazi bakorera indani mu gihugu cyane badandaza indani mu gihugu, ariko kindi nacyo nuko no kubategura kuko bashobora no kuja gukorera mu mahanga, bashobora no kuja gukorera mu bindi bihugu batera imbere muri bihugu nka za Ghana, bararungika abakozi benshi mu bihugu nka za Qatar gufasha nko mu bintu bya hotel industry n'ibintu bya hospitality. Urabona ibyo nabyo bigaca bifasha igihugu iyo bagiye gukorera hanze bashobora kuronka amahera
bikanagabanya na bwa bushomeri twari ko turavuga
cyane rwose.
Ego imbere yuko tuza kwinywebwe Heme Pascal ndibaza kugira ngo mutubwire intambamyi mubona muri ayo mashyirahamwe ayo makoperative, reka duhe ijambo Maombe Dani. Mwiriwe neza? Murihe ga Dani?
Ndi mu Rwanda mu Ruhango.
nivyiza cyane ko nivyiza cyane ko turafite kibazo rafite kimwiro cyuko tuvuga ku bukene kandi ubushomeri uhanze rwaruka
bo ku ruhande rwanje ko yasanganye amatsiko ku bigendanye na nizamuka ry'ibiciro akenshi na byatangiyeho icyorezo cya COVID cyaziye niko nagiye ndibona ariko twagezeho n'ihariko mu Rwanda twakomeye mu nkuko n'icyorezo kuko muri iyi minsi izamuka ry'ibiciro biri kutubangamira cyane urengeye cyo ibishyimbo bigeze ku hafi ku bihumbi bibiri ubugari ugasanga buri kintu cyose cyarurye rero ingamba numva leta yacu yagafasha kugira ngo yenda iryo zamuka ry'ibiciro rigabanuke ni uko bagabanya ibintu biva hanze uko biva hanze bihende ahubwo bakongera agaciro iby'imbere mu gihugu nubwo tunyuzamo tukagira ikibazo cy'ikirere nabwo kibyaya kitubangamira ugasanga izuba riraza cyane usanga abaturage bagiye kurumbya sinzi rero ubwo ngubwo cyo leta iba ibitekerezo kugira ngo ye kuzana ibintu byinshi biva hanze ahubwo iha agaciro ibintu by'imbere iteza imbere ubuhinzi nubwo haza izuba ama irigesheni kugira ngo bavomere kugira ngo ubuhinzi mbega bateze imbere ubuhinzi cyane cyane kuko abaturage batunzwe n'ubuhinzi cyane cyane kandi turacyari igihugu kiri mu nzira y'amajyambere.
Murakoze Mahombe Daniel ka tubanze duhe icyo kibazo Professeur Daniel Lemesha kugabanya ibidandazwa biva hanze bagaha agaciro ibidandazwa byo mu gihugu birashobora gutuma ibiciro biri ko biraduga ku buryo butangaje bigabanuka mu kanya gato
ikibazo n'ikibazo ikibazo cy'ibiciro biduga byabaye ku isi yose urumva hariho ibiciro byinshi byaraduze kubera n'ingwano y'Uburusiya na Ukraine ibitoro byagiye biraduga ejo tuma rero n'ibiciro by'ibifungurwa cyangwa ibindi biciro biduga cyane hagati ku isi hariho ibintu byinshi bibera ku isi bituma mu bihugu ibihugu byose bironka iyo ngorane no ngaha muri Amerika iyo ngorane irahari ariko icyo umunywanyi ashikirije ni icyumviro cyiza gufasha abadandaza leta ishoboye kubafasha mu buryo bashobora kugabanya ibiciro bishobotse gatoya ariko kenshi biragora iyo idujwe ry'ibiciro ari kubera ibintu biriko biraba mu isi ariko habaye ubushobozi bw'ubushobora gufasha gatoyi kugira ibiciro bimwe bimere nk'ibigabanuka aho birashobora gufasha abanyagihugu ariko aho ni mu gihe gitoyi
Pascal Ndibimana mwavuze ikibazo cyama cooperative mwavuze ukuntu urwaruka ariko ritunganya amakoperative naho hariho umuntu wanyavuze ko aya makoperative agushwa atarayashikira intambamyi mubona mu gihe mutanguye nk'ayo makoperative cyangwa mutanguye ibikorwa byo kwiteza imbere ni nk'izi mwashambake
jewe nariko ndabumvise ariko n'ubu telefone ndikivuga nabi
utwe tukumva neza ni byiza cyane rwose
afite sindabumva ni na gato biracika rwose sindamenya impamvu
mwumvise ikibazo ndabajije mutubwire intambamyi mugira cyane cyane mu rwaruka igihe muri rwa muri ko mushaka kwishingira amakoperative cyangwa urundi rudandazwa ika ibindi bikorwa byo kugwiza itunga
nagira ndabumenyese yuko intambamyi ni zo umuntu atuvuga ko ari iza wenyine nk'ubuhunyi murabona ko hari igihe imvura igusanga igwa nabi ugasanga ikirere ntikimeze neza ibindi nabyo nk'uko uyu mwigisha ariko aravuga ati n'ingwano ya ibyo kiraba ry'Uburusiya Ukraine cyaratumye ibintu bitoroha ibyo nabyo byarazanye ikintu cyo gukontribuwa cyane cyane bino bintu by'intambamyi kuko murazi ko hariho ibyo umuntu usanga akura hanze hariho ibijyanye nk'ubumwe nk'abagiye hamwe batireka tushireho ihinguriro murazi bijyanye n'amakere twomyere ibyo na by'abantu bari hamwe ibitubikura hanze hari ibivano iwacu ariko cyane cyane intambamyi ahanini usanga ari ibihinduka ni igikirere ugasanga kumbura imvura iguye ko itagwa ugasanga nk'abafashe umwanya ati reka turime aya mahegitari angana uku tuyateremo ibiraya tuyateremo ibigori umuntu azokwimbura ugasanga imvura ntiyaguye uko umuntu aba anabyifuza ibyo rero biratuma haba intambamyi ikindi rero usanga ari intambamyi umuntu atisangije n'ibibiza ibibiza by'indwara mwarabonye iki kiza cya COVID yuko cyarahungabanije ibintu byinshi ariko sino babesha yuko hano iwacu by'ukuri hariho intambamyi twovuga yuko itubuza cyane kuko leta yaratwemereye yuko abazoja hamwe bakiyungunganya bagasaba itongo urwaruka rya leta yuko leta izoribaha mbere na Sebarundi yaravumereye avuga ati tukuza yuko ibyatsi bitariza tubihindura biribwa rero ubu unye nta ntambamye hanini y'amakoperative twebwe tuhava tuvuga yuko ari rutura twisangije ntariho kuko Abarundi bari ku muriri bari ku murindi by'ukuri wo gukorera hamwe mu makoperative intambambi rero ni igihe habaye ahubwo ukwimbura byinshi ugatusanga noneho mikorosa ahantu umuntu aca bishorera cyane rero uku kuduga kw'ibi biciro usanga ibiciro rero ku masoko byari by'ibiharage umuceri ibindi byaraduze ibi nabyo turabirabira hasi biri mu bihugu byose biri muri aka karere birimo ku isi yose
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ntare Wizirenga muri aho
neza
turaho muri hehe Ntare
yego turaho
muri hehe
aya ni je mu bundi bw'igihugu cya Mozambique
yego Mozambique
ariko nyine nabonye mwanditse biriya numva ko ntangiye ibyo bintu bindeba
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'umubiri
ikibazo mfite ni ukuntu abantu baguma batubwira ko nyine ngo akenshi ngo umuntu ashobora kwita ziri mutaye cyangwa ko umukene kubera bigize umuntu uhari kandi hari n'abagerageza isiyo nyinshi itanga ahubwo none hari intuza hari sinzi ukuntu nabivuga mu kintu cya mu kinyarwanda niba ari forumire yaba ihari kugira ngo umuntu abe umukire keka tukajya tuyikoresha kugira ngo tugiye kuba abakene
reka icyo kibazo tugihe Professor Habiyamera Remesha hariho ibintu abantu bakora kugira ngo ibyo batanguye byose bikorwa byo kwiteza imbere batanguye bigize ingirakamaro
ego icyo kibazo ni ikibazo kimeze neza kubera umuntu ashobora kuba afise imigambi myiza yayiteguye ashukere guci azi ibintu abikura n'ukumwe nashobora kubidandaza cyangwa afise ibyo ashobora gutanga ariko hakaba ikibazo cyo kuronka umutaya icyo kibazo aho niho ibihugu ubu biriko biragerageza kumwe nashobora kuronsa umutahe nawe wari umutahe muke abakiri bato bafise imigambi myiza kenshi iyo umuntu akiri muto ageze amashuri agiye ku mabanki gusaba ingurane ataco afise agwatiriza kenshi ntibamuha ingurane iyo rero ikaba ari intambamyi ariko nko mu rugo rwego bavuga yuko urwaruka rugiye hamwe rukagira ikoperative cyangwa bakagira ishyirahamwe cyangwa bagatangura business ariko bakaba ari urunani aho iyo baje ari nka babiri batatu bakabona ko bamaze gutangura buhoro buhoro aho birashobora kubafasha bagiye bakerekana ibyo bashobora gukora ibyo bashaka gutangura naho batangura bikeyi bagatangura buke buke ariko kugira bereke ayo mabanki bakabaza yuko bashobora kuronka ingurane ariko aho niho amaleta akwiye gufasha bagafasha cyane cyane hariho uburyo bwinshi leta ishobora gufasha. Bashobora gufasha kuborohereza imitahe, gukorana, gufasha guhimiriza amabanki, bashobora gufasha ugwaruka muri urugo rwego. Amareta arashobora no kudaha, bashobora no guha akazi ayo makoperative akabaha amabusiness. Tuvuge nk'ubu tuvuge nka leta irashobora kuba ikeneye nko kugura imfungurwa ari iz'abanyeshuri cyangwa abasirikare, muri icyo gihe bagaha nk'izo kontra, bagaha kontra nk'izo zimwe mu makoperative y'ugwaruka. Kora ngaho baronse kontra, naho buba ari ugwaruka ariho rugitangura bakaronka kontra. Iciza nuko iyo kontra irabaha rero ubwo bushobozi, ikabaha amahera, bagashobora nabone ubwo gwaruka guha akazi urundi gwaruka.
Ni vyiza cyane rwose. Emi Pascal ndabimana, ikibazo cyo kuronka ingurane cyane mutahe mu banki cyifashe gute mu kane gatoya cyane rwose munotu. Emi Pascal,
ndikunda wumva nabi cyane, ndikunda wumva nabi by'ukuri.
Ikibazo cy'umutahe, kuronka umutahe mu bakiri bato cyifashe gute? Ikibazo cy'umutahe, ikibazo cyo kuronka ingurane mu kane gatoya cyane.
Oya, ni bimeze neza, ndiko ndabumva na gato.
Reka rero tuhava tukureka kuko ndabona telefone, twe twakumva neza cyane rwose. Reka tuje kuri Professor Lionel Remesha, muravuze ikibazo cy'umutahe, ikibazo cy'ingurane. Hari ibindi bintu abantu bashaka gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere bugerageza bakisunga imbere y'uko ibyo bikorwa byabo bija mu ngiro bigatsimbatara. Hari nk'ibyo bita uburyo bwo kuraba niba nk'ikintu ushaka gutangura urudandazwa, ushaka kugura imodoka hanze ukazidandaza nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Hari ibintu umuntu abanza kuraba, mu cyongereza niba bivuga neza SWOT analysis. Hakaba hariho ukaraba ingene wewe ingufu ufise, ukaraba aho ujegajega, ukaraba donc ahozo shore ivyo bintu, eka ukaraba n'amategeko yoba agenga urudandazwa mu gihugu. Ivyo bintu muribaza ko benshi mu batangura kwishingira amashyirahamwe babizi neza. Murashaka kubica hirya no hino gatoyi izo bya SWOT analysis?
Egome ya SWOT analysis, SWOT analysis no kuvuga yuko iyo umuntu ashaka gutangura kudandaza ategura kubanza kumenya ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye, ku buryo kwera kenshi ni ukumenya aho umuntu ashikana. Ibyo umuntu ashoboye, tuvuge nk'ubu ashobora kuraba ari umuntu akaraba, tuvuge yize nk'ibintu by'imyuga, abazi yuko uyu mwuga narawize ari nk'umuntu yize nk'ibintu byo kubaka cyangwa gusiga amapenture cyangwa yize muri kaminuza ibyigwa bitandukanye, reka n'uwahiriye amashuri yisumbuye ariko yarize ikintu ashobora kuvuga yewe iki kintu ndacumva neza ndakizi neza, ari nko gukomunika, ari nko kwandika, kuvuga igifaransa, kwandika igifaransa cyangwa icyongereza, ariko umuntu akaraba ahafise ingufu icyo ashobora gutanga kandi yumva ko ashobora kugitanga. Ariko ashobora kuraba rero weakness yo muri short analysis ni aho ibintu bitifashe neza, urumva nk'intambamyi babuze y'ukuronka umutahe. Iyo ni intambamyi ikomeye cyane kuko utanguye urudandazwa, urudandazwa urakenera umutahe wo gutangura, ariko uko uronka abakiriya, uko ushaka gushikira abantu benshi bisaba amahera. Urumva habaye ingorane kuronka umutahe, iyo iba ari ingorane kandi iteza guterwa umuti. Ikindi nacyo no kuraba opportunity ni opportunity, ni ukuvuga yuko
ibintu byawe bizobishora hehe, abakiriya bangana gute,
aho uzobishora aho ubona ko ushora kuronka ubutunzi wifuza aho uzobishora abantu uzoshikira urabiraba ukavuga iki kintu kirakenewe none no kibashikiriza gute ariko ashobora kuba ibintu bigenda birahinduka threat ni ibintu bihinduka nk'ubu nk'iduzwe ry'ibiciro iyo aduze ibiciro urumva abakiriya baragabanuka nibyo biraba intambamyi ariko muri ico gihe ushikira gute abakiriya odandaza gute abakiriya odandaza gute ibyo ufise ku bakiriya urumva rero muri ibyo byose hariho ibintu bikenewe harakenerwa nk'inyigisho kubo baba bamaze gutangura urwo rudandazwa
n'abatarabutangura
barakenera kuronka inyigisho zo kumenya ukudandaza bakamenya uko umwe bashobora gushikira aho bazodandaza ibintu bashobora kudandaza ibintu ari mu Burundi ari mu Rwanda ari muri Tanzania mu bihugu biri hafi canke n'uko umwe bashobora gushikiriza amaserivisi yabo
ubindi bihugu izo nyigisho turazica hirya no hino mu kanya ariko reka tubanze mu ijambo giti Pedro Mihigo muraho
turaho turakumva amakuru yanyu
na mahoro muri hehe ga Mihigo
aka kanya turavugana ndi mu gace ka Ngungu province ya Nord Kivu muri territoire ya Masisi gihugu cya Congo
ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyimbiro turiko tuvuga ku bushomeri ko kwiduzwa ry'ibiciro eka ubushamye n'umugwaruka ukura akazi tuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
kubura imirimo yo gukora hanini biraterwa n'uko gushakisha amafaranga yo gutangira ibikorwa by'ubucuruzi bimwe na rimwe biba bigoye nkatwe muri aka gace duherereyemo twakunze kubatswa n'intambara z'urudaca urabona kugira ngo umusore afate amafaranga ari hejuru ya miliyoni y'idolari cyangwa se ibyemezo kuyageraho aba ari ikibazo kiremereye ku buryo usanga kumanuka kw'ibicuruzwa ku isoko hanini biterwa n'uko bo ubwabo abajyaga kuba babigura ntahantu bagombye kuba bakura ayo mafaranga ibyo bigatuma n'abashoramari cyangwa se wenda bashaka kwinjira muri uwo mwuga ari ikibazo kiremereye cyane umunyamakuru
icyimbo cyiza Kacha chumi ya tukihie Profesor Lionel Lemesha.
Urashawo kensu ya mwaneza ito kiwazo?
Pate kwa hawa wali Masisi, hawa muri Musa kubwa Kongo ho hali iwazo vini hambara, kensu na kensi kukura nyahu mutahe, usanga bigo ye, kana bashora maru kasanga, ni bashora kukoresha ya matungo ya mwicho giche chijihugu kilimo hambara.
Ego ibyo nibyo iragora cyane iyo ari intambara hano ari intambara iragora cyane kugira ukudandaza biragora rwose iyo hatari amahoro n'umutekano ahantu hose ku isi ariko umuntu ntiyo kwihebura kuko ntaburi dahita amahoro arateba kaza nicyo gituma umuntu abishoboye ashobora kugumana nyine uyu mwete ahumana umutima mu nda akaguma agerageza kugira inyigisho agerageza kurondera icyiza cyo kudandaza nuko urashobora no gushikira n'abandi badandaza umuntu akababaza ibibazo akababaza ukungene badandaza akababaza ingorane bamaze gucamo akarondera n'abadandaza bashobora no kuza baramufasha nka mentorship bashobora kumufasha kumuhanura ibyo birashobora gufasha cyane hariho ibihugu usanga hariho nk'amashyirahamwe y'abadandaza baja hamwe bakavuga nk'intambamyi bahora baronka bakabishikiriza n'ababatwara ayo mashyirahamwe sinzi ko yoba hari nko muri ako karere ariko ubu ni kubera nyine hari ingorane nyine z'umutekano ariko ivyo nabyo ivyo turabigira
nije tuzenshutimise ko muri kumwe abandanye kumviza ijya gihuhijwe rya Amerika turi kumwe na Fisa Alexi muraho
Muri
muri hega Alexi
giherereye Kigali mu Rwanda.
Ni cyiza cyane rwose. Ni cyiza cyane rwose mase kibazo mu rasite cy'imbiro duga ku jambo.
Nafite ndende kiri mu kite cy'ikerezo. Nange ndo umwe mu bantu bavukiye mafishi. Ibyo nashaka gushikiriza ni ukuntu usanga urubyiruko rugorwa no kubona igishoro, kandi ugasanga mu minsi ugasanga ibiciro byarazamutse bihebuje, ugasanga no kubona aho umuntu akorera ni ikibazo, kandi ugasanga no kubona inguzanyo ni ibintu byabereye abantu ingorabahizi, ugasanga noneho nk'abantu bari hari mu burasirazuba bwa Congo habaswe n'intambara, ugasanga nko kubona igishoro ku rubyiruko ugasanga ni ibintu bigoye. Yagiraga ngo uwo Inga adusobanurire uburyo babasha nko kugera nkayo kugira inama urubyiruko rwa hano Masisi bara muri za Rucuro, uburyo bashobora kubona igishoro n'uburyo bashobora gufata inguzanyo.
Murakoze Fisa Alexi, Professor Lionel Lesha, ikibazo cha Fisa Alexi ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Urwaruka rwikorera ibyarwo i Masisi bo bigenza gute kugira ngo ruronke aho rushorera ibidandazwa, nk'uko bamwe babivuze ni intara irimo umutekano muke, hari ikintu cyo gukorwa, hariho urudandazwa kanaka rwotuma babona amasoko haba mu bihugu bibanye canke mu zindi ntara za Kongo.
Icyo kibazo ni kibazo kibazo ciza. Urwaruka umuntu ashobora kuronka kumene aronka contact akabashikira byo biba byiza mushobora kuturonkeza contact umuntu aga akagerageza kubaronderera n'inyigisho, umuntu akabanza akamenya ukungene ibintu bihashe ibyo bahora badandaza igihe hari umutekano, hanyuma umuntu akaraba ukungene bashobora kubandanya babandanya babishora. Ariko ni kubera nyine hazaracamo intambara, ariko umutekano urate ukaboneka hirya no hino, ariko umuntu ashoboye kuronka muri aka kanya umuntu akabaha nk'inyigisho, umuntu akabanza akamenya ibyo nyine bahora badandaza, umuntu yashobora gufasha kubereka uko umuntu ashobora gushora nk'ibintu ari nk'ibintu barima, ari nk'ibintu biva mu bintu by'ubworozi canke iyindi myuga boba bafise, nabone bashobora gutanga uruhara atari muri Congo gusa, ariko bashobora no mu bihugu bibanyi barashobora kugirayo urudandazwa canke kuronderayo akazi.
Muri kamwe abandaje komeza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent Uwimana, muri aho igira telefone mvuge cyane muri hehe ga Innocent?
Yego,
muri hehe?
Ikaba mukanishi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, tuga ku ijambo cy'ikibazo cy'imvura.
Uko nabibona mushobora kubwira kwiteza imbere hano iwacu mu gisagara cya Bujumbura, nje ndabona biracyagoye kubera ndabona n'ibintu bimwe bimwe ngaho mu masoko y'iwacu biracyazinje, na cyane cyane ibintu by'ifungurwa n'ibintu nyine by'ifarine. Rero umuntu muto muto kubwira ikinyonore ngo akire uburimi n'ubworozi kubwira aronke icyo ashobora biracyakwanye cyane, kubera ata buryo bwinshi turaronka, ata mashyirahamwe menshi turaronka kugira ngo natwe ngo twiteze imbere. Nicyo gituma ngaha iwacu bikigoye, ata mashyirahamwe turimo, na cyane cyane twabuze n'amashyirahamwe turimo kugira ngo twiteze imbere. Ama ibyo nacyo cyo twagize twabibure, hari nk'inkwavu za kijyambere n'inkoko za kijyambere tugire tworore muri ino minsi. soraba umwenda ndende cyogana hama nitwabona yuko ze hama ze kishore n'umwandi makongo cyari ku mwembo woko woboneka mu gufi cyatangura cyo mu mukado wo gutangwa abuze ngo dufata mu mukongo
murakoze inasando w'Imana yonela lemesha ibazo za no sandu imana birahambaye cyane gose yavuga ko ibintu bitifashe neza cyane gose binazenze iyo mitahe ntibayibona eka aho bashora izo zose n'intambamyi ikintu mubwira nko umushyana nka ino sandu imana cyane cyane kugerekeye ibikorwa byo kwiteza imbere hari ibintu bimaze kwibonekeza ko kenshi na kenshi usanga abantu bahurira ku bidandazwa bimwe ugasanga nibyo bose bashaka kugira cyane ibikorwa byo kubizitunga bikaba ari bikorwa bimwe umwe yuguruye boutique bose bakugura boutique ikintu cyo mu bucuruzi bavuga ngo diversify ikintu cyo kuraba ibindi bintu byokorwa mu Gifaransa bavuga amakreno atandukanye impanuro mu hanga kugaruka n'igihe kuri izo yose
icyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera nk'uko bivuze umuntu agize icyumviro abandi baca baki babonye ko harimo amahera n'abandi baca bagira icyo cyumviro nyine ariko ibyo ntibyoca intege umuntu igikuru ni uko iyo uri kuradandaza udandaza hamwe n'abandi igikuru ni uko umwe ushobora gushyikira abo udandaza ko agushorera ko ibyo uri kuradandaza kandi ikindi si ukudandaza gusa ariko hariho mu cyongereza bita personal selling gushikira abakugurira irudandazwa ukabafata neza ugafata umuguzi neza kuko kenshi hari igihe uja ahantu ugiye nko kugura ibintu ugasanga ntibariko barafata neza abariko baragura abariko barashorera ibintu muri icyo gihe rero ikintu gikomeye ubu uza kugura ahantu hose ku isi cyane cyane nko muri Amerika ikintu gihambaye ni uko uyu muntu aje kukugurira ibintu umufata neza ukwere uba ushoboye kukugurira ikintu cya mbere uno munsi umufashe neza azozana n'abandi bakiriya kandi azogaruka nicyo gituma naho hoza ayandi ma competition hakaza izindi ayandi mashyirahamwe cyangwa abandi badandaza cyo kimwe iyo experience uha umuntu aje kugushorera ukamufata neza ukamubaza ibyo ari kakugurisha bikoresha hanyuma ukamubaza ko ariho n'ibindi udafise yoba yifuza yokuguriye aho ni kugira uronke n'amayide y'ibindi bintu toba uri kurashora akavuga iyo abikibwe ifise ngaha nukikuguriye hanyuma ukaza urabaza buhoro buhoro ukaza urongereza ukagurisha ibikenewe n'abakiriya
inyishu nziza cyane rwose reka tuje no kwa Gode Masabo muraho murakomeye muri hega ya Masabo ni nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
I'm going to go to the hospital. Ikitwara bwana n'ikintu cy'ihari ikiro bihari ariko leta yemera avuga ngo abarundi bo baje kwidora gusa aho kugeza imyenda kugeza imyenda n'ibyo kandi twabibona twese ariko leta nayo nk'umubyeyi wa twese itegereza guterera cyangwa se kugira umuganda ikerereye mu banyagihugu kugira ngo kugeza imyenda ikunde n'amasanga n'ibiza muri sami na gusari kibazo none ko yagize n'andi n'indi gito kandi kandi n'abantu bose arere ngira ta n'abana n'ibyo ari kemera amafite yerekeranye n'igwaruka ugaruka naho yitoze imbere n'ukuri ni byiza kandi igihugu buriya ugaruka niyo nkingi y'igihugu none mvuga yuko ugaruka nibyo turakeneye kwiteza imbere ariko none urufatiro y'ihehe twerekera hehe umuntu arashobora kwisanga hirya no hino akaronka amafaranga ari kugira ngo yiteze imbere nk'uko umutumire ariko arabivuga ariko agitanga muri bya bindi uri kwiteza n'imbere ugitanga kumbure itozwa akagisimurengera ugasanga nk'abasiramu bakabigendera muri iyo n'ibindi n'ibindi rero icyo nagisaba nk'ukuri turakeneye kwiteza imbere n'iki ariko turatworohereza torohereze haraba n'ibyo umuntu akora bamusoze bijyanye natwe tudasahari karakora kandi rero n'andi usanga kuri paso hirya y'abantu muri igihugu
yego
intambara y'isahari mu gihugu.
Murakoze Godefroid Masabo ivyiyumviro n'ibibazo vyiza cane rwose urwaruka kwiteza imbere ni vyiza ariko muravuga ko hakiri intambamyi uja kukira ingwara irata nkuko mwabivuze Lionel Remesha Godefroid Masabo washikije ikibazo gihambaye cane rwose c'amatagisi y'umurengera ashobora kuba yoca intege cyane cyane nk'ubwo rwaruka rudafite amikoro menshi ikibazo cy'amatagisi kigira ingaruka imeze gute ku budandaji muri rusange.
Ego cyane cyane ikibazo cy'amatagisi ni ikibazo gikomeye cyane nk'ubwo gitangura kudandaza bashoboye kuborohereza bakaganiriza amatagisi cyane cyane nk'abantu bagitangura kudandaza ari nk'urwaruka rugiye hamwe bakabagabaniriza amatagisi cyane kugira babahimirize kudandaza ibyo byofasha cyane bashoboye kubafasha muri urwo rwego bakabaganiriza amatagisi ari nko imyaka ibiri ya mbere kubera gutangura kudandaza naho ntibyoroshe kuko kenshi umuntu arahomba ariko bashoboye kuronka leta ishoboye kubaganiriza amatagisi urwaruka ufite imigambi uriko uratangura kubera hari ingorane nyinshi zicamo ari kuronka imitahe bashoboye kubaganiriza amatagisi byofasha cyane.
Mu gusozera ndabona akanya kariho kajira na Professor Lionel Remesha nashaka mutera kamo kandi eka abantu bose bafise imigambi yo kwiteza imbere eka inyigisho canke mubaha tugarutse kuri ya mugambi twavuga wo kubanza gusuzuma neza ibintu ugiye gukora kugira ngo urabe ko bizoba ingirakamaro ikintu woshimikira ko cyane cyane ni ikihe mwavuze kugwiza ibyerekeye ibyo bikorwa ikintu woshimikira ko cyane cyane ni ikihe umuntu ariko atangura urudandaza ikintu wabanza gushyira imbere ni ikihe ingufu ziwe cyane cyane
ego umuntu
icyarusha abandi
umuntu agomba atangura urudandaza yobanza akandika neza umugambi yifuza n'ibyo ashaka gushika ko akabanza kwandika neza akabona ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye ariko cyane cyane akarondera aho uwo baba bari kuratanga izo nyigisho hariho iyo migambi agashobora kugira gufata izo nyigisho ubu ho hariho n'inyigisho kuri interineti ariko urumva ibyo birasaba ubushobozi ariko kindi nacyo barashobora no kubaza abandi baba baratanguye bari mu mashyirahamwe cyangwa baratanguye urudandazwa bakababaza uko bigenda kuko hajya ukubaza rutera kumenya bakabaza hanyuma bakaraba wa mugambi bashaka kwifuza ukungene bashobora gutangura kuwushyira mu ngiro ariko kandi kenshi bakiyumvira yuko hari igihe uyu mugambi ushobora kuba batawushoboye kugira bonyine ariko barashobora no kuja hamwe n'abandi bagashyira umugambi mu ngiro.
Professor Lionel Remesha ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo usangire natwe reka n'abatwumviriza ubuhinga bwanyu mufise cyane cyane mu byerekeye gutanguza imitahe no gushyira imbere imigambi yo kwiteza imbere. Turashimiye na Aime Pascal Nduwimana telefone ntizari zimeze neza ariko yagerageje ibyo ashoboye urwaruka rwo mu Burundi yavuze ingwane rufise. Turashimiye Jenia Patrick tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yashize hamwe ikiganiro. Turashimiye twese mwe duteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika.